on VOA Africa.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigikoroshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwakeneza nshuti mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro tugiye kubashikiriza muri kino gitondo. Kaze mwese.
Kubabwira yuko twebwe tarota tujya mu bashaka gusenyura inzego za leta, ibyo ntibiri no mu migambi y'iwacu, kuko gusenya inzego za leta aba ari ugushaka ubufata ngo bushikire.
Uwo ni Armel Niyongere, umwe mu baserukira amashyirahamwe atarondera inyungu za politike yateye akamo bagabisha ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo kwitoza inshuro ya gatatu hashobora kwaduka uruhagarara mu gihugu. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema. Edi, mikro ni gwawe.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Amakuru aturuka muri Somalia avuga ko igisa na drone indege itagira umuderevu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitanye umwe mu bategetsi bakuru b'umutwe w'intagondwa wa Al-Shabaab. Abategetsi ba Somalia n'abandi bantu bari hafi ya Al-Shabaab babwiye serivisi y'igisomali Ijwi rya Amerika ko iyo ndege yitwara ya Amerika yagabye igitero kuri iyo modoka kuri uyu wa kane nimugoroba hanze y'umujyi wa Bardere uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Somalia. Nk'uko amakuru aturuka mu karere abivuga, iyo modoka yari yibasiwe ni ya Adan Garar, umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru muri serivisi y'umutekano ya Al-Shabaab. Garar byemezwa ko akorana n'abagabo bafite intwaro bagabye igitero ku nzu y'ubucuruzi ya Westgate muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2013, hagapfa abantu barenga 60. Abagejeje amakuru kuri Radio Ijwi rya Amerika bavuze ko imodoka yashwanyaguzwe na drone. Nta cyahise gitangazwa niba Garar yaba yaguye muri icyo gitero. Mu gitondo Al-Shabaab yari yigambye igitero kibasiye umuyobozi ukomeye wa politike muri Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu 8 kandi kinahitana abasirikare ba Ethiopia bari mu ngabo z'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe. Kugeza ubu ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangaza kubijyanye n'icyo gitero. Umuganga w'umunyamerika wanduriye Ebola mu gihugu cya Sierra Leone arimo kugaruka muri Amerika, aho azakurikiranwa n'inzobere z'abaganga mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuzima kiri mu mujyi wa Bethesda muri leta ya Maryland. Kuri uyu wa gatanu nibwo uwo munyamerika yitezwe kugera muri ibyo bitaro aho azakurikiranwa n'inzobere. Kugeza ubu ibitaro bizakira uwo murwayi ntibiratangaza umwirondoro we. Kuri uyu wa kane nanone umuganga w'umwongereza nawe wanduye iyo ndwara yoherejwe mu gihugu cye kugira ngo akurikiranwe. Hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko Ebola imaze kwica abantu bagera ku 10,000 mu bihugu bya Liberia, Guinea na Sierra Leone. Abarenga 24,000 bakaba baranduye iyo ndwara kuva mu mpera z'umwaka wa 2023. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage Frank Walter Steinmeier arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitondera guha igihugu cya Ukraine intwaro ngo kuko bishobora guteza intambara ihoraho hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi Steinmeier yabivuze ubwo yari amaze kugirana ibiganiro na mugenzi we wa Amerika John Kerry. Icyakora yongeyeho ko inyeshyamba nizigerageza kwigarurira umujyi wa Mariupol bizatuma ubusabe bw'uko Amerika iha Ukraine intwaro bwiyongera. Ibi Minisitiri Steinmeier abitangaje hashize iminsi mike uhagarariye Ubudage muri Amerika Peter Wittig atangaje ko Amerika yabaye ihagaritse kohereza intwaro muri Ukraine ibisabwe na chancelier w'Ubudage Angela Merkel. Nubwo amahanga akomeje gusaba Amerika kutohereza intwaro, abagize inteko ishinga amategeko hano i Washington bo siko babibona, kuko bakomeje kotsa Obama igitutu bamusaba gufasha Ukraine ayiha intwaro zo kwirwanaho. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu barenga 600,000 bamaze kwicwa kuvaho intambara mu burasirazuba bwa Ukraine itangiriye mu kwezi kwa kane ku mwaka ushize. Tukiri muri ako karere, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yamaganye amakuru amaze iminsi avugwa ko Putin yaba afite ikibazo cy'ubuzima muri iyi minsi. Dmitry Peskov yavuze ko ayo makuru ari ibihuha, ko ahubwo Putin ameze neza. Amagambo ya Peskov aje akurikira amakuru yagiye atambuka ku mbuga za internet mu Burusiya avuga ko Putin ashobora kuba arembye cyangwa yarapfuye cyangwa ko ashobora kuba afitanye ibibazo bikomeye n'abandi bayobozi bo mu ishyaka rye riri ku butegetsi. Perezida Putin ntaraboneka mu ruhame kuva tariki ya gatanu z'uku kwezi ubwo yakiraga Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyano Matteo Renzi i Moscow. Uyu munsi n'ejo hashize yagombaga guhura n'abakuru b'ibihugu bya Kazakhstan na Belarus, ariko uwo mubonano uza gusubikwa. Amakuru bikesha abayobozi muri Kazakhstan, ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko iyo nama yasubitswe kuko Putin arwaye. Kuri uyu wa kane, Perezidansi y'Uburusiya Kremlin yatangaje ko Putin yagiranye ibiganiro kuri telefoni na Perezida Serge Sargsyan wa Armenia. Hagati aho, abahanga muri politike mu Burusiya bakomeza bavuga ko urupfu rwa Boris Nemtsov utaravugaga rumwe na leta rumaze gucamo ibice abayobozi bakuru muri guverinoma ya Putin. Kuri uyu wa kane, inteko y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa Nemtsov.
Urakoze Edigwe makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake yayo imbere yuko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse inshuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiro bikuru vya ONU i New York harabandanya manama y'abakenyezi hasuzuma uko ibihugu byaranguye ibikorwa by'ingingo zemeranijwe mu nama y'i Beijing mu Bushinwa haciye imyaka 20. Intuma z'u Rwanda n'u Burundi zaritabiriye iyo nama. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe gateka kazi na muntu no gufatana mu nda Godelive Ninahazwe, arasobanura aho u Burundi buhagaze. Tumutega amatwi.
Ubwo rero twebwe nk'abarundi na twebwe twarashikirije ivyo tumaze kugerako, kuko igihe iyo programme yafatigwa i Beijing hari 1995, Uburundi twari tukiri mu ntambara, ariko nticabujije yuko hariho byinshi byagezweho, na cyane cyane duhere mu 2005 aho Burundi bwari butanguye kuronka amahoro. Twarashikirije rero byinshi byakozwe muri ico gisata c'iterambere ry'umukenyezi c'iterambere ridakumira muri zijya ngingo 12 zigize ijya programme d'action de Beijing. Mu byukuri rero mu Burundi twashitse kuri byinshi n'abakiri bigoranye, ariko turizeye nyene yuko tuzobishikako.
Murebye ku buryo bwaguye ibibazo umukenyezi akomeje guhura nabwo muri iki gihe bishingiye ku cyahanini cyane.
Ibibazo umukenyezi ahura navyo byinshi bifatiye ku bukene bw'abakenyezi muri rusangi. Ubukene bufatiye kuba badafise amikoro ashimishije, kuba badafise uburyo bwo gushobora kurangura imigambi y'iterambere ku rugero rumwe n'abagabo, kuba bugarijwe kandi n'amabi afatiye mu ngo, mbese kuba nuko intambara ziba mu bihugu bitandukanye kenshi zishinzikaza cyane abakenyezi n'abigeme muri rusange. Rero muri ico gihe turarabira hamwe ivyaranguwe, tukarabira hamwe n'ibyo bisigaye kurangurwa kugira ngo umukenyezi ashobore gushika ku iterambere rirama.
Hari ikintu cyihariye nkamwe tuvuge abapfasoni n'abakenyezi musaba abagabo ku buryo bagikoze byafasha guhindura imibereho y'abakenyezi n'abapfasoni?
Ego, ikintu dusaba cyane cyane nuko abakenyezi boja mu nzego zifata ingingo kugira ngo nabo bashobore gushikiriza ibibazo byabo, mbese ahaba hari kwafatirwa ingingo kugira ngo nabo bashobore gushikiriza ibyo baba babona byoshikana umukenyezi ku iterambere rirama. Turaraba kandi turabona kandi ibijanye n'imigambi yotuma umukenyezi yisununura gusumba ku rugero yari ariko muri iki.
Iyi nama mujemo madame ministre ni inama ikomeye cyane, imyaka 20 nyuma ya Beijing. nk'umupfasoni uri mu Burundi ufite imyaka 5 10 nk'ubutumwa mwamugezaho mu myaka 20 iri imbere mbese ikizere mwamuha giteye gite
twebwe mu Burundi dusanze dufise ibwirizwa shingiro nko muri ibyo bijanye no gufata ingingo aho ibwirizwa shingiro ritegekanya n'imiburiburi ibice 30 mu nzego zifata ingingo mbese turabona yuko nko mu bisata bimwe tumaze kubishikako ariko ico twosaba cane cane nk'umukenyezi w'umurundi kazi mu myaka 20 imbere yo bayamaze gushikako nuko twifuza yuko yo bayamaze kuva mu bukene maze akaba inkingi y'iterambere koko lirama mu gihugu cacu c'u Burundi
ndabashimiye cyane ministre Godelive Ninahazwe tuvuganye ari ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York mu nama ya ONU isuzuma ibyagezweho mu myaka 20 ishize Beijing ibaye.
Mu Burundi uno munsi intumwa z'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano zirashika mu Burundi amashyirahamwe atarondera inyungu za politike yarandikiye ku kanama bagabisha ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo kwitoza inshuro ya gatatu ashobora kwaduka uruhagarara mu gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Armel Niyongere umwe mu baserukira rimwe muri ayo mashyirahamwe tubatega amatwi.
Amashyirahamwe adaharanira ubutegetsi yo mu Burundi asanzwe yaragiye hamwe mu runani rwo kugwanya kiringo cya gatatu cya Perezida Petero Nkurunziza. Uyu munsi yasohoye urwandiko yarungikiye intumwa z'inama nkuru y'umutekano w'igisata cy'ishyirahamwe ONU kugira zibasabe bashobore kuba hafi u Burundi bashobore guhanura n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahanure abanyepolitike bahanure umugambi CNDD-FDD ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atohirahira ngo yitoze mu kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu.
Ni kuki mushyana Armel Niyongere mutorindira ngo ico kibazo cy'amanda ya kabiri cyangwa ya gatatu yitoregwe inyishu n'abahinga banonosoye ibwirizwa shingiro ko ni kibazo abantu bavuga ukuntu gutandukanye bivuye ku mirwi barimo. Ni kuki mutorindira abo bahinga bakabanza bagacurubanza?
Twarerekanye neza yuko abo bavuga bati reka tubanze tubaze abacamanza bo muri sentare bayize ibwirizwa shingiro. Abacamanza b'u Burundi ubutungane bw'u Burundi ntibwigenga. Abacamanza ari muri iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro anomwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. None abo bacamanza banomwa n'umukuru w'igihugu nibo bazoza kumubuza ati ikiringo cyawe gihuye n'amategeko.
Bari ku mugambi ku butegetsi bavuga ko utwigoro tumeze gutyo cyane cyane tw'amashyirahamwe atanyungu za politiki afise mu Burundi hamwe n'imigambwe itavuganwe na leta ari wundi buryo bwo kugira kudeta abo mwabwiriye.
Abo no kubabwira yuko twebwe tutarota tujya mu bashaka gusenyura inzego za leta. Ibyo ntibiri no mu migambi yacu kuko gusenya inzego za leta aba ari ubushaka kubufata ngo bushikire. Twe tuvuga duti amaraso nyabuna ntaseseke.
Hari abarundi baba bafite amakenga mu nshinga ntahe Armel Niyongere mu gihe hari imirwi ivuga ko amaraso ashobora guseseka mu Burundi bakaba bibutsa ibintu bibi cyane rwose byabaye mu Burundi. Ivyo bintu ntimona ko biteye ubwoba abarundi iyo havugwa amaraso aseseka.
Nicyo gituma kubera twibuka neza mu myaka iheze ingene amaraso yasesetse abantu bakicwa ugasanga abantu bazira ubusa bakazira ubwoko bakazira imigambwe aricyo bituma dusaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoreka kura kujyana abarundi muri ayo mayira abiri kugira hashobore kuba ukutumva neza ibiriko birakogwa abanyagihugu ugasanga baratanyemwo baratanguye gusubiranamwo ugasanga birashobora gusesa amaraso. Twe twabivuze mu gukinga
mu majambo make cyane rwose mushya na Armel Niyongere. Icyo kibazo cya manda ya kabiri cyangwa ya gatatu kivugwa kwinshi nk'uko twabivuze mbega abarundi boba badashaka ko yitoza bangarike.
Igitigiri ntacyo tuzi mugabo turavye abarundi nyene bose baguma babaza bati none umukuru w'igihugu ko yaregeje kiringo ciwe nimubona yuko ariko arenga amategeko. Abarundi rega ni batwembwe abarundi nabo bantu bose bariko bariyamiriza abarundi bari muri abo bakirisu bumvirije ijambo ry'abepiskopi.
Ikintu mwiteze ko inama ika abaserukira inama mpuzamakungu ijeje umutekano bazo bahanyishu ni nkiki
inama nkuru y'umutekano ugifata cyawo ni kenshi yo mubonye bahagurutse bakaza ari abantu bangana kujya ntibabaje gutembera hajya nabo nyine ngira barumvise yuko mu Burundi hari ubwoba bw'abarundi hashobora kuba ibintu biteye nabi bihungabanya gato y'akazi na muntu hajya ntibaje gutembera kibazaro yuko ko tumvise azobonana n'umukuru w'igihugu afite tuzobonana ejo aho bukera kibazo yuko azohanura umukuru w'igihugu haba bo barafise n'ubundi buhinga bwo kuganira n'abaserukira ibihugu bisanzwe biri muri ONI.
Ahmed Niyongere umukuru w'ishyirahamwe Akata yavuga ku izina cyane cyane ry'amashyirahamwe atagira inyungu za politiki mu Burundi. Murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro. Mu Rwanda naho Sentare Nkuru y'u Rwanda yahaye igihano Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Nibizi Jean Baptiste ihazabu y'amafaranga ibihumbi 500 y'u Rwanda. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Eric Bagiriubusa. Tumutege yombi.
Babiri babiri babohanye mu mapingu uko niko abaregwa bose uko ari 14 mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa basohotse mu modoka ya gereza bameze kuri stade Ubworoherane y'akarere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Abaregwa bose uko ari 15 ubushinjacyaha bakurikiranye ibyaha by'ubugambanyi bwo kugera nawe ubutegetsi buriho cyangwa kwivugana umukuru w'igihugu Paul Kagame, gukorana n'umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubudacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, icyaha cy'ubwicanyi no gukomeretsa ku bushake no kwinjiza intwaro mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu gihe kiganjemo imvura nyinshi, umucamanza yifashishije indangururamajwi yasomeye buri umwe ibyaha akurikiranyweho n'impamvu bimuhama cyangwa akabigirwaho umwe, ahereye kuri Jota Musengiyumva ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose. Ubushinjacyaha bumukurikiranye ibyaha buvuga ko bikomeye, yemeye mu nyandiko mvugo yakoreshejwe zose ko yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukorana na FDLR kandi ko yamuhaye imyitozo ya gisirikare. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho kandi ko yayoboye igitero cya grenade cyagabwe ku icumbi ry'umuyobozi w'akarere ka Musanze gihitana umwana we. Ni igitero uregwa avuga ko yari yagitumwemo na Bwana Bose ni bamwe Emi, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuko ngo yari afite impungenge ko umuyobozi w'akarere ka Musanze yashoboraga kumusimbura kuri uwo mwanya. Bose ni bamwe ngo yari yamwemereye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda akanamwubakira inzu mu mujyi wa Kigali. Ahari ku rukiko ruvuga kuregwa yaranzwe n'imvugo zitandukanye ku buryo no kwemera ibyaha ngo rwasanze atarabikoze mu buryo budashidikanywaho. Umucamanza avuga kuregwa yakoze ibyaha bigize impururane z'imborezamugambi agamije kugira nawe ubutegetsi buriho bumuhanisha igihano gisumba ibundi cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Byabaye cyo kimwe na Sadiki Habimana na bagenzi be 5, mu gihe Kamari Theoneste na bagenzi be 4 bahanishwe gufunga imyaka 10, naho Jacques Kizere na bagenzi be 2 bagirwa beri ku byaha bakurikiranyweho. Urukiko rutegeka ko bahita barekurwa ubanza rukimara gusomwa. Umucamanza kandi yategetse ko Madame Winifride Mpembye Mungu uyobora akarere ka Musanze azahabwa impozamarira ingana na miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe umuryango wa Clement Mucyurabuhoro wari umupolisi nawe waguye mu bitero bya grenade wo wagenewe miliyoni 36. Madame Winifride Mpembye Mungu yabwiye Ijwi rya Amerika ko kunyurwa n'imyanzuro byo bigoye bitewe no kuba yarabuzuwe.
Ndumva nta kintu nakongera ho, iyo uzuwa ntashobora kugaruka kuvuga ngo uranyurwe, nuko uwagiye ntabashobora kugaruka, n'ukuba warabayeho n'ibyaguhungabanyije ntibabishobora kugaruka. Ariko twizera ubutabera bw'igihugu cyacu, ubwo bushozi bw'urukiko tubiharira byose, tubiharira ubushozi bw'urukiko.
Bamwe kandi mu batuye mu karere ka Musanze nabo bavuga ko urubanza hari icyo rubasigiye.
Somo mbonye kuri uru rubanza nuko muri muntu wese yakwirinda icyaha kandi akazajya akora ibyo yatekerejeho, kuko biragaragara ko bamwe muri bo bagiye bagenda mu Kigali batazi nuko byagenze. Rero isomo nkuyemo nuko umuntu yajya akora ikintu azi neza, azi n'icyo kigamije.
Yasuye akarere ka Nyabihu aba bakimara gutabwa muri yombi. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yeruriye uwashaka guhirahira akomeza gukorana na FDLR aha hari mu kwezi kwa gatandatu.
Ngo ndaberurira nawe ndi bunyiri ruhande, uzajya bacika ntabwo azajya acika abandi. Ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga, njye numva elegisi tubamo natwe turayizi. Mujya mwumva amaradiyo bavuga ngo abantu ngo bafashwe, ngo bafunze, ngo babuze, ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu ngo ariko iki, ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa. Usibye kubafata, turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Niba abantu bashaka kumenya ukuntu dufata uburemere bw'umutekano wacu w'Abanyarwanda turaza kubibereka ku manywa y'ihangu.
Uru ni urubanza rwaburanishirizwaga ku karubanda bitewe n'uburemere bw'ibyaha barimo 14 bari bakurikiranyweho n'ubwinshi bw'abayitabiraga kumva iburanisha. Ku bantu batandatu gufungwa burundu ni igihano n'ubusanzwe kitagiye kure y'icyari mu byifuzo by'ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka ryo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2014 cyo guhera mu buro. Mu bayobozi b'inzego z'ibanze bagaragaye muri uru rubanza barimo Alfred Nsengimana wayoboraga umurenge wa Cyuve, uyu yarashwe n'abacungagereza i Musanze ataragezwe imbere y'ubucamanza.
Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Wakunze kera hose ubu yicaye imbere yawe ungira bumve teba amaso kiri kikuza rutinye sinagutaye tewe ndakukundira ntabwo ndagukomeza binaniye baki kikanze cyane ngwino tujyane.
Tandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru tugasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiganiro vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze igihe kirenga umwaka muri Sudani yo mu bumanuko vyarasubiye guhagarara atamasezerano ashitsweko. Inshuro iheruka y'ibiganiro vyabereye i Addis Abeba vyari bihagarikiwe n'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika mu buseruko IGAD, bivugwa ko vyahagaze bivuye ku kutumvikana ku vyerekeye gusangira ubutegetsi, ubuyobozi n'umutekano. Naho impande zose zari zihanganye n'igihe ntarengwa ko n'ibihano vyashobora gufatwa mu vy'ubutunzi ntizashoboye kumvikana ku bikenewe kugira zihagarike intambara ifatiye kuri politike n'ubwoko yahitanye abantu 10,000 canke barenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo c'imyaka itari mike zarakoze kugira zishire imbere ukwigenga, umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bo muri Sudani yo mu bumanuko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma ukubura k'ubuyobozi bwa politike bugenewe gutorera inyishu ingwano yasinzikaje bikomeye abanyasudani yo mu bumanuko mu kiringo kigera ku mezi 15. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abagenzi batari bake n'abakorana na Sudani yo mu bumanuko zirabandanya gukorera hamwe n'ishyirahamwe IGAD mu twigoro two guhagarika ingwano itagira insiguro mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko. Ububabare bw'abanyagihugu muri Sudani yo mu bumanuko burabandanya, aho abantu barenga 2,000,000 bavuye mu byabo. Akarere kose gahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi n'umutekano bivuye ku ntambara muri Sudani yo mu manuko. Nta mpamvu yo kwingwana ibandanya. Amerika ikaba yari yemeje kubona ko abakoze ivyaha by'ubwicanyi canke abageramira utwigoro tw'amahoro babibazwa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rizokwihweza vuba uko ibintu bimeze muri Sudani yo mu manuko. Nguko bisabwa n'ingingo 22.06 urwego rw'ishirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwemeje atanu mwavuyemwo mu barugize mu ndwi iheze. Amerika irindiye ingingo ku kugene amakungu azobigenza. Leta zunze ubumwe za Amerika n'abo bikorana zirashigikiye utwigoro two guhagarika ingwano zizokorana n'ishyirahamwe IGAD, umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'abandi bakorana mu makungu kugira barondera uburyo bwo gutera intambwe muri Sudani yo mu bumanuko. Bategerezwa kuvuga n'ijwi rimwe kwerekana mu buryo butomoye ukwiyemeza kwabo ku vyerekeye gufasha abanyasudani yo mu bumanuko guhagarika ububabare utagira insiguro barimwo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Edi Gwema agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Edi?
Urakoze cyane Oriane. Muri aya makuru twababwiye ko amakuru aturuka muri Somalia avuga ko igisa na drone indege itagira umudereva ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitanye umwe mu bategetsi bakuru b'umutwe w'intagondwa wa Al-Shabab. Abategetsi ba Somalia n'abandi bantu bari hafi ya Al-Shabab babwiye serivisi y'igisomali ijwi rya Amerika ko iyo ndege yitwara ya Amerika yagabye igitero kuri iyo modoka kuri uyu wa kane nimugoroba hanze y'umujyi wa Bardel uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Somalia. Nkuko amakuru aturuka mu karere abivuga, iyo modoka yibasiwe ni ya Adan Garal, umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru muri serivisi y'umutekano ya Al-Shabab. Abagejeje amakuru kuri radio Ijwi rya Amerika bavuze ko imodoka yashwanyagujwe na drone, nta cyahise gitangazwa niba Garal yaba yaguye muri icyo gitero. Umuganga w'umunyamerika wanduriye Ebola mu gihugu cya Sierra Leone arimo kugaruka muri Amerika, aho azakurikiranwa n'inzobere z'abaganga mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuzima kiri mu mujyi wa Bethesda muri leta ya Maryland. Kuri uyu wa gatanu nibwo uwo munyamerika yitezwe kugera muri ibyo bitaro. Kuri uyu wa kane nanone umuganga w'umwongereza nawe wanduye iyo ndwara yoherejwe mu gihugu cye kugira ngo akurikiranwe. Hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko Ebola imaze kwica abantu bagera ku 10,000. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Frank Walter Steinmann arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitondera guha igihugu cya Ukraine intwaro ngo kuko bishobora guteza intambara ihoraho hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi Steinmann yabivuze ubwo yari amaze kugirana ibiganiro na mugenzi we wa Amerika John Kerry. Icyakora yongeyeho ko inyeshyamba nizigerageza kwigarurira umujyi wa Mariupol bizatuma ubusabe bw'uko Amerika iha Ukraine intwaro bwiyongera. Umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yamaganya amakuru amaze iminsi avugwa ko Putin yaba afite ikibazo cy'ubuzima muri iyi minsi.
Bagenzi mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Edi Gwema. Mwakoze kudutega amatwi muri kino gice cya mbere. Ibiganiro by'Iradio Ijwi rya Amerika birabandanya. Igice cya kabiri turabashikiriza ikiganiro muri Isanze. Ku mugoroba naho nyene saa moya n'igice turabashikiriza ibiganiro by'Iradio Ijwi rya Amerika. Tubibutse kandi yuko mu Burundi imirongo ya FM yacu mishasha ari 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Kaze mu biganiro byacu byose. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika kuri telefone muri studio turi kumwe na Gloria Uwayezu Ndwarugira aba mu gisagara cha Dallas muri leta ya Texas nka muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba aherutse gushiraho ishyirahamwe rishasha ryitwa Ubumwe. Turi kumwe kandi na Melania Mbunde bahite na wenyene ari muri iryo shyirahamwe Ubumwe hamwe na Salomon Nibizi murundaba mu gisagara cha Dallas muri leta ya Texas. Dutangurire kuri wewe Gloria Uwayezu Ndwarugira utubwire neza ku vyerekeye iryo shyirahamwe ryawe Ubumwe. Iryo shyirahamwe ryerekeye iki muri make?
Murakoze cyane kandangire banza gushimira abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika bashobora kuturonsa umwanya dukuri ishyirahamwe Ubumwe n'ishyirahamwe twiyumviriye tumaze gushyika ngaha muri Amerika tugatanga kubona ingorane duhura nazo harimo kudashobora kuvuga Icyongereza harimo ibijyanye n'ubuzima bwa minsi yose aho byaje kuboneka yuko bikenewe yuko utegerezwa kubaho ukwiyungunganya utegerezwa kubaho ugufatana mu migongo kwacu twebwe nyine nk'abantu dusanzwe tuvuga ururimi rumwe kugira ngo turabe ko twashobora kuza turikemurira ibibazo bimwe bimwe bito bito duhura nabyo mu buzima bwa minsi yose.
Iryo shyirahamwe mwarishinze ryari?
Ishyirahamwe nibaza ni nkuru ihita iba ndende cyane kubera dutangira ntabwo twatangiye twitwa ishyirahamwe twatangiye turi umugwi w'abantu bake cyane twishyize hamwe kugira ngo turabe yuko hari icyo twashobora kuza turikemurira mu bibazo bito bito aho naho kwibuka yuko turabyihugu twavuyemo nta bushobozi bw'imiduga twaba twari dufise abo bari bafise nabo nta bushobozi bari bafise bwo kuzigendesha hama muri ibyo byose hagaca hiyongeramo n'ibihe by'ihindagurika tudasanzwe tumenyereye. Dore muri izo mpamvu zose dutangira neza na neza twatangiye ku buryo bunagoye abanyafurika benshi badakundega batariga amahirwe yo kuzino badakunze kwemera gutahura twatangiye mu buzima busa nk'ubukomeye cyane kubera ko twatangiye dukora ikintu mu rurimi rw'ikinyarwanda bakunze gukoresha byo bita ngo ni ikimina. Ubwo rero ubwo buryo bw'ikimina bukaba bwari uburyo ushobora guhanahana amahera make make twebwe nk'abantu twe twashoboye kujya hamwe muri iyo ntango hamwe mu uko guhanahana mu mahera umuntu afite igikorwa runaka agomba gukora umuntu afite akantu runaka agomba kugura agace ashobora kugirande kukagura hamwe ayo mahera nawe ikindi gihe agashyikirwa uwundi tukagenda duhanahana muri ubwo buryo bivanye n'intumbero umuntu afite. Mu mvugo isa nk'iyihuta iyo niyo yaje kuba intango ariko nyuma yaho byaje kuba ngombwa turibaza ati ubukari uburyo buboneka yuko ari mpanguhe ariko budafite ikindi kintu na gitoya busigaza cofasha habaye iyindi ngorane itandukanye n'ibyo turimo byo genda gute aho naho bikaba byari bivuye kuki byarigeze gushika harapfa umurundi umwe marundi bo muri komunote yacu biramaze gushika harapfa amwe mu banyarwanda biramaze no gushika harapfa amwe bamwe muri komunote y'abakongomani cyane cyane abanyamurenge aho hose rero byaza kubonekana neza yuko ari igikorwa gikomeye kandi kibabaje kuko ino udafite uburyo bakubwira ati umuntu wawe yitabye Imana turamuturira. Ibyo nabyo rero ku muntu yabaye mu Burundi cyangwa muri Afurika yacu ni ikintu kibabaje cyane kuko ni ikintu tutigeze tubona ni ikintu umuntu atazi yuko kinabaho by'ukuri uretse ko ino biravugwa bitigura yuko bibaho. Ubwo aribyo ni bimwe mu byerekeye gutuma tuvuga tuti dukore iki twiyumvire gute dushyire hamwe gute ingufu kugira ngo nibura habaye hari icyo dufise cyangwa n'ibintu aba ngombwa yuko dutabaza bizotworohere kuba twavuga ati tabaze natwe hari na gatoya tugize twifitiye. Mu mvugo yihuta ari icyo gihe twatangiye mu bwo buryo dutangira urumva turi uburyo bw'ikimina nyuma yaho dutangira kwita akasosiyasiyo gatoya katazwi kagikora nyine mu buryo butazwi butumvikana neza na neza icyo gihe izina rikaba twaritwa Twisungane yari izina ry'ikinyarwanda kubera ko ino nibyo ni komunote y'abarundi ariko nanone nihereye ko ndi n'umwe mu bavukiye mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo ikinyarwanda ndagitahura neza hamwe n'ikirundi nacyo ndagerageza kuko ni ururimi rw'ababyeyi kandi nacyo gihugu cyanjye kuko ababyeyi banjye ari abarundi. Ubwo rero mu mpamvu nk'izo nizo mpamvu nyamukuru zagiye gutuma bigenda uko wowe yumva twariswe mbega twaragiye guhabwa izina turi izina Twisungane turarimarana igihe kitari gitoya dukora duhura twitwa Twisungane ariko rero mu nyuma byaje kuboneka none yuko bidahagije biba ngombwa yuko twiyumvira ati none bigende gute ntabwo nanone ubu tuzakomeza kubukoramo tutazwi muri leta no muri komunote yose hanini itatu cyangwa tudafite uburyo bwiza bwo kwereka abandi bantu ibyo turi ko turashyikako niko rero kuvuga ati bigende gute icyo gihe rero tukaba twatumaze kurongamo abanywanyi batari abarundi.
Uravuze ko iryo shirahamwe ryanyu ririko riragerageza gufasha ibibazo abarigize canke abo muriko murakorera bafise ibibazo mushobora kubafashamwo. Ushobora kutubwira iryo shirahamwe rigizwe na bande, rigizwe n'abarundi gusa canke harimo n'abatari abarundi?
Ibyukuri neza na neza ishirahamwe kugeza kuri uwo munota ntabwo rikigizwe n'abarundi gusa, kuko byaba byari byatanguye mu ntango. Muri iki gihe neza neza dufite abantu bo mu migwi itatu: turafisemo abarundi, turafisemo abanyarwanda, turafisemo na bamwe mu bumva izo ndimi ariko b'abakongomani. Ubwo tugaca tuvuga ati mu mvugo yumvikana ko ku ruhande rw'abanyamurenge. Ubwo rero mu kirundi cyiza muri iki gihe ntabwo tukiri abarundi gusa, natwe muri iki gihe ubwo tugerageza kujyana n'ibihe kujyibona ntubarisigavuga ngo East Africa cyangwa sigavuga Afurika isa nk'igomba kunga ubumwe, na cyane cyane ijya mu biyaga bigari. Natwe ndibaza yuko tudasigaye inyuma cyane ku bijyanye n'iterambere ry'ibihugu byacu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuvuga ku ishyirahamwe rishasha riherutse gushyirwaho mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika, ishyirahamwe rirongowe na Gloria Uwayezu Nduwarugira. Nashaka mbaze Madame Melania Mbunde Bahite, nawe asanzwe ari muri iryo shyirahamwe, nk'umupfasoni n'uruhe ruhara muriko muragira muri iryo shyirahamwe?
Uruhara turiko turaga muri iryo shyirahamwe kuko twaritangiye kugira ngo twiteze imbere, kuko urabona tugeze ahangaha dutangiye gutangira gukora kugira ngo iryo shyirahamwe ribeho. Akarorero ni nk'uko ubukorera amadolari arindwi n'inusu. Wakoreye amadolari arindwi n'inusu urumva ngirango no mu gihumbi mu kwezi ntacyo wonka, ukareha inzu y'amajana indwi. Urumva kandi urabona hano utafite imodoka ntabwo ugenda ku kazi. Urishe iyo nzu y'amajana arindwi urakenera kuriha soranse y'imodoka, kandi urariha n'umuriro, ukariha na telefone. Urumva muri ya mahera wahembwe muri kwa kwezi ntacyo uba usigaranye. Icyo gihe rero dushinga iryo shyirahamwe twararebye uko turi naho tugeze, tubona ko tukwiye gushyira ngo iryo shyirahamwe natwe. Nubwo twashikiye muri kino gihugu tubona ko giteye imbere, mugabo twebwe twaje tusa n'uko turi inyambukira, tuza kubona ko dukwiye kwiyungunga ngo twishyire hamwe ze turafashanya muri icyo kimina. Nk'uko uwa mbere yabikubwiye kugira ngo niba nk'imodoka ufite igwa ipfuye nawe uzobona amahera yo kuyikoresha muri kwa kwishyira hamwe. Niyo mpamvu yakubwiye ko mbere y'igihe rino shyirahamwe tuza kurishinga twarebye uko twari bakeye twari imbagwa, tubyita twisungane kugira ngo umuntu wese agende yisunga mugenzi we mu kibazo afite. Na n'ubu ngubu rero nk'uko twakaritanguye ga ubu ngubu ikibazo twahura nabyo mbere aho tumariye kurishinga tukarigumya, nubwo twabaye bakaye ariko ubwo twagiye twiyungura tugera twiyongera, iryo shyirahamwe ubu ngubu ridufitiye akamaro mu bibazo twari duhura nabyo. Tubyikemurira tutiriwe turagenda mu mabanki tuza kuguza ngo twirirwe turasinya amasinya utashobora kubara upangana. Ishyirahamwe ryacu ridufitiye akamaro mu barigize no mu bo tufasha baba bageze nk'ingorane impande n'impande. Nibyo ishyirahamwe ryatumye dushyigikira tukarishinga muri ubwo buryo. Ariko nk'uko mwene data yakabikubwiye ga, twagiye kubona kuko twagita twisungane mbere tumaze kubamwo abantu b'ingeri zose, byabaye ngombwa kuko iryo zina rihindugwa kugira ngo abarigize bumve neza intego yaryo.
Mwoba mungana iki muri iki gihe abagize iryo shyirahamwe?
Ubundi twatanguye turi 10 ariko ubu ngubu tugeze ku bandi 18.
Mu mabanga wujejwe muri iryo shyirahamwe nibihujejwe nibihukora?
Umubanga njejwe tukira aba bantu 10 tumaze kwiyungunganya kuko nguko tukishyira hamwe. Jewe amabanga bahise bangira bahita bangira umubitsi wo kubika uburyo twagenda tubona kwiyungunganya muri ubwo buryo. Jewe baca barange na bene data bangira umubitsi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, ikiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika muri studio i Washington DC. Ku telefone turi kumwe na Gloria Uwayezu Nduwarugira, ayoboye ishyirahamwe rishasha riherutse gushingwa ryitwa Ubumwe mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Madame Melania Mbunde Bahite ari muri iryo shyirahamwe ajejwe ikigega muri iryo shyirahamwe Ubumwe. Turi kumwe kandi ngaha ku telefone na Salomon Nibizi asanzwe aba muri leta ya Texas mu gisagara cha Dallas. We Salomon Nibizi, usanzwe urumurundi?
Usanzwe ndi umurundi, abavyeyi banje n'abarundi, ariko n'ubwanje navukiye mu Rwanda.
Iryo shyirahamwe Ubumwe woba uribona gute? Urashobora kubidisugurira?
ishirahamwe ubumwe ku bwanje ko ndabibona ni ishirahamwe ry'abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani bari hamwe bariko barashe ibitekerezo byabo hamwe bakegera imbere ku buzima bwo nga Amerika ku byake ubuzima bwo nga Amerika ubuzima batabumva bakagerageza kwiyunga kugira bashike imbere icyarimwe bagira ico bashitse imbere
hari nk'utubazo bo bufise canke ibintu bashaka kumenya ku byerekeye iryo shirahamwe bashobora kubaza aba batumire turi kumwe ari Gloria wa Yesu ndwarugira canke madame Melania Mbunde bahite
Jo bwanje cyo nashaka kumenya ubwa mbere cyari ukuntu umuntu yo kwinjira mu iryo shirahamwe ibintu ni biki kugira ngo nshike mu iryo shirahamwe kuko hano muri Dallas hari abantu benshi bava muri ibihugu tuvamo bo bashaka kuja muri shirahamwe ibintu ni nk'iki kintu ni ye kintu cyose akugishika muri ishamo
Gloria wa Yesu ndwarugira urashobora kwishura icyo kibazo bwa mbere
byukuri kandi ndashimire uyu mwene data abagiye icyo kibazo hama imbere yo kumwishura reka mbandasubira inyuma gato cyane mu nkunde tu inyuma gato cyane nunganire ibyo umubitsi yavuze n'ibyo yavuze ko dutanga twari icumi ariko twatugeze kuri cumi n'umunani abo cumi n'umunani yavuze nibyo n'igihe umuntu gusa aba haruye abaperezanta b'iki b'imiryango urumva bisigura ko abo cumi n'umunani n'abaruprezanta imiryango ntabwo bisigura rero yuko ijana ku ijana ari bo bamambure dufite uwo mvuga ati igitigiri cy'abanywanyi bose gice kirenga icyo oye kubera mu banywanyi b'ishyirahamwe bisigura yuko niba umugabo afise umugore n'abana ari mu yinjiye muri asosiyasiyo yacyo bisigura ko n'igihe habaye ingorane muri abo bantu biwe mu nzu asosiyasiyo irashobora kugira ikintu gifasha mu mvugo nziza ngira ngo iyo habaye igihe cyo guharura ibitigiri neza neza nyezina byabo dushobora kugirande kugarukirizaho ubufasha urumva nabo barepresenta imiryango ariko indani muri bo haba harimo abandi bantu urumva rero ibitigiri by'ukuri birarenze ibyo oye ibyo yavuze iyo mbega bo cumi n'umunani n'abarepresenta b'iki b'imiryango hamubwiriye ko uvuga ngo banabitahure neza dutangira by'ukuri nyine kuko byitwa karamedarasi ariko turamaze no kuronka bamwe bamwe kubera ubuzima bw'ino mvuga ngo murabizi yuko butoroheje bishika abantu bakimuka bivanye n'imibereho bivanye n'ubuzima turafitemo abandi bantu baba batekereza muri darasi baba bamaze kuza bari mu kamu zindi seti tandukanye na darasi zitandukanye televizasi ariko bagashobora kubandanya ibikorwa by'ishyirahamwe bisigura ko birashoboka ko mu bindi bihe biri imbere imiryango ishobora kuzugurwa ahandi hantu hoba atari muri darasi hamwe rero ka mbwire ko kw'icyo kibazo uwo mugiraneza yaravuze Salomo ni bizi by'ukuri kwinjira nacyo nibaza ndagisigura tuguhereye mu ntango abo twatanguranye binjira nta bindi bintu by'ukuri bikomeye by'amananiza cyangwa ibintu biriya basabwa icyo basabwa intumbero yo kwiyumvamo umutima wo kwisungana kuko icyo gihe izina yari twisungana kwisungana naho mu mvugo yindi ni uburyo mu kindi cyiza ni uburyo bwo gufatana mu mugongo umuntu nicyo kintu nyamukuru yasabwa hama umuntu akavuga ati ibyiyumviro bya buri muntu birashobora kugira ikindi kintu kinini cyane bishobora gufasha mu gutuma dushobora kugira ante kumenya ibintu biriya mu guhanahana inkuru ubumenyi hari akazi ashobora kufata mugenzi we ukana kuri ibyo byose byari bimwe bimwe mu byagiye gutuma mbega ibyo twasaba ahanini umuntu ubwo rero mu ntango by'ukuri nta bindi bintu by'amana byose byarimo ariko uko amezi yagenda yaje kuba ngombwa yuko twiyumvira none ikigega cyacu kugira kibeho kugira gikomere byagenda gute by'ukuri ntabwo cyari ikintu cyoroshye cyane kubera akahise twabayemo cyane cyane urumva bamwe twabaye mu Rwanda ababaye muri Congo ababaye mu Burundi hama ibyo byose bigace byunyugwa n'iki no kiyomeza imigwi yose twarabaye no mu makambi nuko ku makambi rero harabamwo ibyo bakubwa ngo ni ubujyanja mbega harabamo getworo byinshi cyane ugasanga hagwiriyeyo abantu bahenda abandi hama ahandi nanone geranakiko ugasanga umuntu akabumvisha ibigiye ababwira intumbero izina ziriya ariko umunyu wamaze kwinjiramo kujya gushiduka mu gasanga ashobora kuba afise n'izindi ntumbero zijyanye n'ibyiki n'ibya politiki ibyo rero byose byabaye ibintu bitatworohereza na gato kubera ko mu ntango iki n'iki abantu bavuga ati muraraba neza ahubwo musange ari umugabo wese ushaka kugira abandi bantu ukora nabona cyane cyane mu bijyanye n'iby'intwaro zo muri Afurika ibintu nk'ibyo ku buryo rero rimwe na rimwe cyari ikibazo gisa nk'ikomeye cyane kubyumvisha abantu kugira ngo dutange torokane tube batatu bane batanu kuko icyo gitegeko cy'icumi cy'abantu icumi cyari igikorwa gikomeye cyane ubwo rero icyo gihe ntibyaga ibyo kwihutisha imana ashobora guhezagira niko nabivuga kandi ni batwe nihenze imana ashobora guhezagira ngo ibikorwa byacu turashobora gutera izo ntambuko tubanje kwibonagura cyane igishobora gutangaza abantu kugira ngo umubanyi wacu Salomo n'ibizi ashobore kubitahura byaje kuba ngombwa yuko tubaza buri muntu muri abo nyine baramaze gutorokana muri abo twatumye turicara hamwe kugira ngo twungane ibyumviro tubaze umuntu ko buri muntu tuvuze ati dushyira amahera hamwe buri muntu akore mu mfuko niba hari uburyo umuntu yoronka buri muntu agane ijana ijana cy'amajana abiri abiri duhurize hamwe dutangize ikigega dutangize kese yo kugira ngo yo kureba kwacyo twashaka kwifasha bigende gute tuvuze amajana abiri tuvuze ijana usanga kweri buri muntu uwo ari we wese buri muntu yarikunja buri muntu abona ko yagira ngo ni ibindi bintu by'ubujyanjya by'ububeshyi twaba dufite tunyegeje mu mitwe yacyo icyo kintu ntabwo cyashotse ikunda kuko oye niyo mpamvu mva sosiyete yacu isa nk'aho imaze igihe ariko izina ry'ukuri cyangwa itangiye kumenyekana muri ibi bihe bya vuba ibyo byaje kuba ngombwa ko usanga ikindi kibazo gishyashya mu buryo bwiza bwumvikanye buciye kure turabuze buri muntu ni giki umuntu yakora cyatuma habaho iyo kese ugasanga harabaho ibyumviro bitandukanye ariko noneho tuza kugira umugira neza umwe atubwira ati burya ikintu kiri kiratuma ibintu bidatera imbere ikintu gikunze gutuma na cyane cyane abantu b'abanyafurika bibagora iyo umuntu uvuze amahera asa nk'aho ari menshi abona wagira ngo ni ufite intumbero zinyegeje ariko uvuze bitoya bishoboka barashobora kubyemera uko niko byagenze kubera icyo gihe twabajije buri muntu ati ubuzima turimo ntabwo bworoheje twisunze ukungena ibikorwa bitanze twisunze amahera buri muntu akorera nk'uko mubizi yabivuze ubwo ari ubuzima bukomeye cyane none icyo gihe inyishyu yacyo kuba mutwavuze ati ni ikindi kintu ni ayahe mahera umuntu yoshobora kuza aratanga mu kirindo cy'indwi zibiri zibiri umuntu abona yuko atana kimwe konona kubera ubwo buzima bwiwe busanzwe butameze neza mu bwumvikane ndakubwije ukuri twumvikanye buri muntu avuze ati iyo umuntu agiye mu isoko na burya bintu byinshi tutamenyereye mu tutabizi hari nk'igihe umuntu aheba amadorari icumi akavuga ati reka ngure kino kintu ngende ukumviriza ko ndabishobora atumva umuntu aba yatanze ubu yahebye kuko umuntu aba abona ko atana kimwe amwononera ayo mahera ndakubwije ukuri cyane cyane ngira ngo ibyo byari n'amahirwe yo kubyumva muri afurika bashobora kubitahura ku buryo bwiza uburyo twatangiye mu buryo nk'ubwo ikese yacu yatangijwe n'ayo mahera y'icumi buri muntu ari we wese avuze yuko ayo mahera atanu kimwe yomwononera mu buzima bwe bwa minsi yose ubwo rero intangiriro oye dutanga dutanga amahera icumi ubwo rero uko twagiye tuza turagenda iminsi yongera ayo mahera ku bw'imihezago ugenda ugatinga ngo ni iy'imana kuko njye ndemera ko imana ibaho nemeza ko ngira ngo imana iba yarahezagiye ayo mahera aratera aragwira nemeza ko nyine ngombwa yuko habaho uwo muntu nyine akomeza kuza arakurikirana n'uyu munsi rero akiriho ngira ngo afite n'amaboko meza niko nabivuga kuko ntabwo turi kuva iyo myaka nk'ingahe yose irenganye ntabwo turigira tugira igihombo cy'amahera ngo biboneke ko habayemo ikosa iri cyangwa iririye amakontorore yose tuza turagira yerekana ko dutaha tujya imbere kandi bikabonekana neza yuko afite amahinyu arigera abamo ubwo rero muri iki gihe tugezemo aravuga ngo Salomo n'ibizi ashobora kubitahura ubu rero twageze aho tuvuga tuti kugira ngo buri muntu agomba kuza kwinjira muri asosiyasiyo ubumwe yerekane yuko azanywe n'umutima wo kwifatanya n'abandi azanywe n'umutima w'urukundo ajye kugira ngo yubahirize kandi nawe ashyitse intumbero za asosiyasiyo ubumwe azoza arasabwa amahera asa nk'agomba kungana n'amahera umuntu yakorera ikiringo cy'indwi imwe ino muri darasi bisigura ko muri iki gihe turimo umuntu kugira ngo tumwakire mu ishyirahamwe ubumwe asabwa kubanza kwemera amategeko gusomerwa amategeko tugiraho tukamuha n'umwanya wo kuyiyumvira hanyuma inyuma y'ibyo agasabwa ko ategezwe nawe guca yikora mu mfuko agatanga agatererano kavuga kuri ndashaka yiwe kandi azi neza yuko n'ubwo bavuga ngo arabuye muri asosiyasiyo ubumwe atazosubizwa kangana n'amadolari amajana atatu na mirongo itanu ubu kugeza kuri uyu munsi akaba ari uko oye bitekanyije mu kwakira umwanya mushyashya
hanyuma madamu Melania Mbunde bahite aricyo wakongera ko ibyo bibazo byabajijwe na Salomo n'ibizi
ibibazo byabajijwe na Salomo n'ibizi nubwo menga nta kinini nabivugaho kubera amarembo aruguruye kuko umusaza wa ntibarori yarangije kubivuga aragaragaje neza inzitizi zoba zihari umuntu atoba azi neza uko ziri aramaze kuzigaragaza neza uko biri ubu rero n'ubundi iyo bari karabyumvira urumva ko yamaze kubitomora neza icyo kugira ngo umuntu yinjiremo icyo asabwa Yenu mba humenga na kindu kindi kire kire no vivuga huko vdeo ya vute. Huko ya vute hiviri vdeo ya vute kwa gietu kwa ya nabzio. Kineza kuyo monsi avuza ho vigeze. Numba hato nyonge la hongo kure nda honga hao.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ikiganiro giha ijambo. Aba twumviriza aho uno munsi turi kumwe na Gloria Uwayezu ndwarugira ayoboye ishyirahamwe rishasha ryitwa ubumwe, akaba ari mu gisagara cha Dallas muri leta ya Texas nga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Madame Melania Mbunde Bahite nawe nyene ari muri iryo shyirahamwe ubumwe ajejwe ububiko, hamwe na Salomon Nibizi umurundi aba mu gisagara cha Dallas muri leta ya Texas nga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tukaba turiko tuvuga ku vyerekeye iryo shyirahamwe. Ngaruke kuri wewe Gloria Uwayezu ndwarugira, ariko uravuga mu mpamvu zatumye mushira iryo shyirahamwe ko kwari gufasha abo muronderera gufasha muri iryo shyirahamwe bagizwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani. Zimwe mu ngorane mwavuga nk'ibibazo bijanye n'amafaranga, ibibazo bijanye no kutavuga ururimi, washobora kubidusigurira neza n'ukugene mumaze gufasha intambwe mumaze kugira mu gufasha?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbagije. By'ukuri nk'uko nabivuze ngira ngo umuntu anaragiye kure n'uyu munsi abo bene data hari habakigirwa ubuntu bwo kuzanga haye muri Amerika. Gusa bobo bakibagira akarusho kubera turamaze kugwira, kubera turamaze kugira nti kumenya amakampani aya nari yambigama ahantu hakorerwa ibikorwa hatandukanye. Aha hakenewe ko icyo hakenewe icyo cyongereza umuntu amaze kuba biza ati aho basaba aho mu mananizo bashiramo hakenewe ko amaze kuba biza icyongereza umuntu aramenya ati izi kampani umuntu atazi icyongereza ntajyayo, umuntu agaheza akamenya izindi sosiyete nazo zifite ibikorwa ariko uwo ari we wese bashobora kumwakira bivanye n'ububangutsi n'ingoga umuntu ashobora kugira kwerekana mu bikorwa bye bya minsi yose. By'ukuri rero urumva yuko ibintu binini hane twagiye turafashamo n'uwo munsi tugifashamo nogati kugira ngo sigure neza wari wese ashobore kuba yobitahura. Dutangira muri iyi asosiyasiyo yacu ubumwe twari dufite mu buryo bwo gufasha kubafasha mu ntumbero imwe. Iyo ntumbero imwe nayo bisigura iki? Twatanga ubufasha, twakunda gutanga ubufasha busa nk'ubusubizwa, ubufasha busubizwa atari ubufasha umuntu aherana. Ubufasha busubizwa bisigura iki? Tumaze kubona yuko hari icyo dushaka kwigezaho, mufasha busubizwa twakunda gutanga cyane cyane ku bafise ingorane z'ibintu bategereza kurangura, cyane cyane ku bafise akarorero. Umuntu ashobora kuba atunze umuduga hama umuduga ukononekara ikintu runaka adafise amahera yo guhita ashobora kugira ni kugikoresha. Umuduga nawo ni ikintu gikomeye cyane ngaha muri ubuzima turimo, kuko umuduga ni ufasha umuntu kwiyunguruza, ni ufasha umuntu gukora ako kazi. Umuduga uri gusa nk'ukubiyemo byose kuko ufasha umuntu kugera ahagomba hose, hamwe umuntu amaze kugera ahagomba hose kugera kubwo buzi. Ibyo bice bihindukira bigatuma umuntu ashobora kugira nti kubaho ku kiringo iki cyanye kiriya kuko abashobora kureha ibi na biriya. Ibyo rero by'ukuri nubwo byo twakoramo mu bufasha butasubizwa nabwo twatanga bwari ubwo gufasha abantu mu kugira ngo mu kuraba niba umuntu ari mushyashya n'umuntu atazi icyo cyongereza kumufasha gushika ahantu be naho oye kwiyumvira ko ashobora kuronka ubwo buzi, tukagerageza gufasha n'utacyabikora mu kugerageza kubafasha be nabo oye mu kugira ngo mu kuzuza impapuro ziba zikenewe kuzuzwa kugira ngo umuntu agire nte ashobore kuba yoduhamagarwa mu bandi abazwi ibintu biriya hama ashobore kugira ngo kuba yohabwa akazi. Ibyo by'ukuri twarabikoze no munsi tukibikora n'abandanye biri mu ntumbero zacu ko buri indwi zibiri zibiri ku munsi wa gatatu w'indwi zibiri zibiri bamwe bamwe bagize asosiyasiyo ubumwe dutegereza guhurira hamwe tugahanahana ibyiyumviro kugira ngo duhanahane inkuru tubwirane mu buzi dukora bimeze gute. Buri muntu akavuga ati jyaho nkoranyeze uko n'uko n'uko uwo hameze nabi cyane icyo abona ko bitakoregenda neza tukajya inama tukavuga kwihangana cyangwa binabaye ngombwa abona ko adashobora kwihangana ko tuba twanga ko dutakaza akazi tukaraba none bigende gute, tukamwumvisha yuko niba binabaye ngombwa ko bitugeza guhindura akazi ari byiza mbe akabanza kumenya kungena byitwaramo mu kurondera kandi yamara kukaronka bikaba ngombwa ko twe dusigura umuntu atugeza kugira nte guhindura akazi abanje gusezera ko yari asanzwe akoramo mu buryo bwiza atari uburyo bugayitse. Tunze kubona ko abandi bene data ubyiruka uhuye kabone umuntu afashwe n'ishabu kabone umuntu nguye arasohotse nyene atasezera ataki akagenda mu buryo bwo gutakaza n'uburyo bugaye ubwo buryo rero ntabwo dukeneye ko bwo bandanya kubaho na cyane cyane ku bantu twaje tuvuye imahanga twifuza ko twatwiza kugira kwerekana imbero nziza kwitwara neza mu bikorwa ibicanke biriya kuko turi ko turubaka kazoza kacu keza n'akabari inyuma
umwanya uri gutera uturangirana muri make nashaka ndakubaze hajwa kuba hari nka yandi mashyirahamwe akora nk'ivyo muri ko murakora ibyo bintu byiza byo gufashanya no gufatana munda hagati y'amakominote ari y'abarundi abanyarwanda n'abakongomani hari yandi mashyirahamwe muba muri ko murakorana mukorana gute canke mwungurana gute ku byerekeye ivyimviro muri make
by'ukuri cy'ikibazo ni cyiza cyane ayandi mashyirahamwe arahari ariko mu ntumbero zacu muri asosiyasiyo yacu turanabitegekanya gukorana n'andi mantozi ariko kubera ko muri asosiyasiyo yacu ntabwo dufisemo intumbero ijyanye na politiki ariko mu yandi mashyirahamwe amwe amwe asa nk'agwiriye usanga hariho agapande basa nk'aho babyemerera abanywanyi babo mu gihe twebwe rero mbega bica biza kuba intambamyi zo gutuma tudashaka kuganira imigendanire mbere cyangwa kugirana andi masezerano bituma dusa nk'aho tugirana imikoranire myiza kubera haba harimo ibintu bimwe bitandukanye turabye kahise k'ibihugu byacu tukaraba ingorane nini imigambwe ukunze gusanga imigambwe mu kinyarwanda ni amashyaka ni ibintu bikunze kugira nti kujyanisha abantu ugasanga abantu uwo muvukana muhuje ababyeyi ariko ko mudahuje uwo mugambwe kubera ko mutahugiye ubyumva byo kuraba uko igihugu gibwirizwa gutegekwa ugasanga by'ukuri muhindutse abansi cyangwa umwe atangiye guhiga mugenzi we tugerageza twebwere kugira ngo mu ntumbero twihaye turiko mbega dukora ibishoboka byose kugira ngo ntabwo tubuze umuntu kujya muri politiki igihe iyo bagize iyo babyishakiye ariko tugerageza kubishyira kure cyane y'iki ya asosiyasiyo yacu ubumwe twe dukeneye ubumwe umwe nabwo ni ubumwe budafise umupaka ni ubumwe uwo ari we wese ashobora kwibonamo uwo ari we wese ashobora kuraba umuntu akabona ko ari umuntu ntaraba umuntu ngo ujye yambaye nabi ntaraba iki umuntu yambaye nabi aho kuvuga ngo nakambaye nabi twebwe tubona yuko aho bw'icyiza ari iki ni ukumufasha uko ngeniye yoshaka kugira nti kwambara neza no kuvuga ngo nake ugende ubwira abandi ati nakambaye nabi ntabwo ari yo nyungu inyungu y'amahubwo ni uko wagira nti ni uko wafashe uwo muntu ukagenda hari igihe guhabatandatu nawe ubona yuko yambaye nabi nimweretse mu buryo bwiza ugakoresha uburyo butandukanye kugira ngo ashobore kubitahura hari igihe wasanga bigiye guhuka yambaye nabi bitazongera kubaho ni muri iyo nzira akaba ariyo mpamvu ubona mu ntumbero nyamukuru twebwe muri asosiyasiyo umwe tugira ko ni intumbero dusa nk'aho ari zine kuko iya mbere n'ubundi yagumye ari hehe yagumye ari ubumwe iryo jambo twarifashe cyane twisunze iki kuba ko rikoreshwa mu Rwanda rirakoreshwa mu Burundi rirakoreshwa urabye mu mwabo bakongomani bavuga ikinyamurenge nabo iryo jambo bararitahura cyane hama unaje muri Tanzania cyane cyane hariho ubwoko buba muri Tanzania bwiganjemo abaha n'abahangaza ni indimi zigomba kugirana isano n'ikindi n'ikinyarwanda abo nabo iryo jambo ubumwe rirakoreshwa riratahuritse ari ijambo ryoshobora kugira nti kuduhuza twebwe nk'abantu baba muri kariya karere ariko kisanga intumbero zacu nyamukuru ari ubumwe hama bugenda bujyanye n'iki n'urukundo hama ubumwe n'urukundo bimaze kubaho bigace bitanga ikintu bita gufashanya agacyazo rero yatumbe igihe kandi icituma tugira nti dutera imbere izo ntumbero zine kugeza kuri uwo munota nizo dushyira imbere nizo dukeneye yuko buri muntu uwo ari we wese yaba uri muri asosiyasiyo ubumwe cyangwa utarimo nibaza yuko zotugeza kumwubaka buri muntu akabona uwo ari we wese ko ari umuntu buri muntu akagira urukundo nta nkunzi ata kindi kintu uri kuramurondera ko kinyegeje inyuma
murakoze yari Gloria Uwayezu ni warugira ayoboye ishyirahamwe rishasha ubumwe ikorera mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas nka muri leta zunze ubumwe za Amerika twari kumwe kandi na Madame Melania Mbunde Bahite nawe nyine ari muri iryo shyirahamwe ubumwe ajejwe ububiko hamwe na Salomon Nibiza umurundi aba mu gisagara cya Dallas mu ntara ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika twako tuvuga ku vyerekeye iryo shyirahamwe ubumwe n'imigambi iryo shyirahamwe ryishinze ingene rigerageza gufasha abari muri ryo n'abo rikorera bagizwe n'abarundi abanyarwanda n'abakongomani ndabashimiye kuri iki kiganiro murakoze mwese
murakoze kubw'umwanya muduhaye